Iri ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika tubibashikiriza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yoba yarise ibihugu vya Afrika ko ari ibihugu vy'amazirondoki. Nkuko ibinyamakuru bitandukanye vyabishize ahabona, Trump yoba yaravugiye ivyo bintu ku munsi wa kane w'indwi turangije mu ngoro yiwe Maison Blanche, ari mu nama na bamwe mu bakenguza amateka b'abademokrate n'abarepublika bariko bihweza ikibazo c'abimukira bakomoka muri Afrika, muri Haiti na Salvador. Muri ivyo binyamakuru harimwo ibikomeye nka The Washington Post, The New York Times na CNN. Mu majambo yiwe Perezida Trump yoba yavuze ati, kuki twokwemerera abantu baturuka muri ivyo bihugu vy'amazirantoki kuza hano iwacu, twotegerejwe ahubwo kwemerera abava mu bihugu nka Norvege. Amakuru yaraguye amakungu yaraguye mu gahundwe kuri aya majambo. Umuvugizi w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika EBA Kalondo yabwiye itororokanizo ry'amakuru Associated Press ko biteye agahinda ko n'amajambo akomeretsa. Leta ya Haiti yahamagaye ambasadeur wa Amerika Port-au-Prince kugira asobanure ibyo Perezida Trump yavuze. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Leta ya Haiti yamiriye kure ayo majambo, ivuga ko yuzuye urwango n'ivanguramoko kandi ko atawo byihanganira. Itangazo ryo mu biro kwa Perezida ntiryabeshuje ibyavuzwe mu binyamakuru, naho Perezida Trump ubwiwe bwite yanditse kuri Twitter ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu gitondo ko ari byo koko ko yakoresheje amajambo aremeye mu nama kubimukira, yamara ko uko ayo majambo yatangajwe atariko yabivuze. Kuba Perezida Trump yoba yise ibihugu byo muri Afrika ko ari ibihugu by'amazirantoki, byoba bivuze iki ku Banyafurika? Ni iyihe ngaruka bishobora kugira ku migenderanire hagati ya Amerika n'akarere ka Afurika? Ni iki Abanyafurika bokora kugira bisubize agateka n'icubahiro mu makungu? Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Rene Claude Niyonkuru, umuhinga ku bijanye n'amategeko n'intwaro ari Bujumbura mu Burundi, na Atanazi Karayenga, umumenyeshamakuru yigenga, akongera akaba ari umuhinga mpanuzura jambo ku bijanye no guhanahana amakuru mu makungu ari Paris mu Bufaransa, yamara muri uyu mwanya ari Nouakchott ku murwa mukuru w'igihugu cya Mauritania. Tutaramiranye rero, reka duhere kuri Rene Claude Niyonkuru. Ayo majambo yavuzwe na Perezida Trump wayakiye gute ku giti cyawe?
Murakoze, ndashimiye ko mwantumiye kandi ndashimiye n'abari baratwumviriza. Na majambo ku ruhande rumwe atangaje ariko atanatangaje kubera abiramaze igihe. Umuntu arugwe igihugu cya Amerika kuva akirikari yamamariza ayo mabanga y'umukuru w'igihugu, n'umuntu yamenyekanye cyane mu gukoresha amajambo baba bo bahiganwa mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hagufi politike ya Amerika abatangaza. Ni inyifato itahindutse no mu gihe yafashe ayo mabanga, murabona ko yazikiringo kirenga umwaka. izo rero biratangaza kubera umuntu arongoye igihugu mwe nico ndetse n'abarongoye ibihugu bindi n'abantu mu byumviro by'abantu muri rusangi mu bo bakorana mu bakurikira mu makungu n'ahandi baba bitezwe ko amajambo rugabo amajambo atari mwe nayo atafatira abantu mu migwi atabacafuzo tagiziki naho bari ukutumvikana ariko rero nayo mvutse nti binatangaje kubera muri no minsi yaraheze igihe tubona n'abandi bakuru b'ibihugu cyangwa abandi bantu bari mu mabanga akomeye batirimuka cyane ugeranije n'inyifato nk'uko nayo ndabivuze yitezwe kuri mwe n'abo bantu hariho uburore butari buke hariho mu prezida amenyerewe cyane mu gihugu cya Philippines yitwa Duterte hariho uwo tuzi amaze iminsi ndetse anaterana amajambo na prezida Trump arongoye igihugu cya Korea ya ruguru munavati no na hano hagufi iwacu muribuka nk'amajambo amwe amwe ku bibazo batumvikana ko n'amakungu yahora akoreshwa n'uwahoze arongoye igihugu cya Zimbabwe ibintu rero ego nibyo bitangaje iryo jambo rirababaje cyane cyane ndivuzwe na Amerika turaza kubigaruka kukumbure kubera bica bifatira kuri kahise bica bifatira ku bintu bizatunganijwe neza mu bijanye n'imigenderanire hagati y'amoko muri Amerika hagati y'abimukira n'abigita ko ari abasanzwe gutaka muri Amerika ariko ku rundi rugero ni ibintu biriko biraza bitangaza kandi bibabaza kuganje rero na cyo byaramba bace kabandi banyafrika
weho atanazi karayenga wavyakiye gute
jewe n'umwe n'abandi banyafrika nk'abandi bantu bose bo kwisi twaramaramaye twaratazaje n'amajambo y'ibitutsi avuze na Trump ariko mugabo kuko Ronald Reagan abivuze ntibitangaje kuko Trump ni umuntu watumenyereje kubona yuko avuga nk'umuntu atagira ingeso atigeze akoresha ururimi indimi amajambo y'igishingantahe yaboneka yuko ingero yavukiyemo ari ingero y'ugukadamiza y'ukengera kodesha uburyo bushoboka bwo kwerekana yuko ari akomeye ko ari wari wa mbere ko ari watunze ko ari ari muzungu afite amahera afite byose nibaza ko byavuye mu ndero yaronse mu muryango wiwe kandi baravuga yuko ngo se wiwe yahunze cyangwa yavuye avuye mu Budagi mu gihe abanazi bari beze hariya muri iki gihugu urabona neza ubundi yavuze kalize n'ukumwegeka kuje by'abanyarushika byonyene ejo bundi yabonye abantu bari ko bari amamaza bavuga biyamiriza abanazi muri mu mabarabara ya New York na hazi hanyuma aravuga ngo abanazi n'abantu bagwanya amacakubiri ngo bose nicyo kimwe urumva rero nk'umuyahudi yaba yarabyumvise yumvise icyo jambo cyaramusizikaje kuko twebwe abanyafurika biriko biradusizikaje ariko ikindi nacyo naho Trump atumenyereje kuvuga amajambo ya muhe araduhaye akaryo keza kubwira natwe abanyafurika
ibyo turaza kubigaruka ko mu imbere muri iki kiganiro ariko abajijwe n'abamenyesha makuru ku munsi w'Imana yarahakanye ko atari umuntu avangura abantu bifatiye kwibara ry'urukoba ngo niwe muntu yoba atakora ivyo bintu ashobora kuza ku rwego rwa mbere ku isi nkuko yabibwiye abo bamenyesha makuru Ronald Claude aho muhavugiye
oya izonyi umuntu afatira ku hantu byavugiwe murabona uko ibinyamakuru byabidushikirije n'amajambo yavugiye novuga mu nama yarazi yuko ariko arahuriramo n'abantu yizeye kubera bari bahuriranye bahuye n'abaserukira umugambwe wa Republike n'abaserukira umugambwe wa Demokrate mu nama ibyo bita la réunion bipartisane kugira bige ikibazo no munsi gikomeye cyane kijanye n'abimukira bari muri Amerika ubwo rero yabivuze ara hantu yibaza ati ndisanzuye ngaha si ibintu mvugiye aheruye abantu babyumva kimwe rero biraboneka ko nawe nyene bisa n'ibyamutangaje abisanze hanze ariko aho naho ntiyari yaharuye nkuko ndetse binaboneka ko abigira gake iyo hageze gushikiriza amajambo mwe nayo kimwe yari kumwe n'abapuke ba mu bya politike kandi bari kubavugana ikibazo kibahanze cyane gishushi hikimitwe abanyamerika kuva yagashika ku butegetsi ndetse nkuko nanabivuze n'imbere ya kirikari yamamaza ikindi naco ntiyiyumviriye ingene ubuhinga bwo guhanahana makuru uno munsi bwabaye aho buteye si wowe nyene n'abandi barumwe ibihugu canke abajejwe yandi mabanga biramaze kubatangaza kubera babandanya kwigenza nkuko bigenza mbere ubuhinga bwo uno munsi atabutaraboneka ubu rero ko yashikirije ngo ntavyo navuze ndetse akanivuga ko ari umuntu wa mbere agororokeye abandi atafite amaca kubirashingiye ku bikoba n'ibindi iyo ni imvugo y'ukwigobyora ico nabonyeje nuko ata ntazemezo bimwe ntabanduka byerekanye neza na neza ko atabivutse ndetse urabona ko nawe nyine mu nyuma yagiye avuga ngo yakoreje yandi majambo agoye mugabo itavushishikirijwe n'abari muri iyo nama ari nabo banafashije kugira bije ahabona baremeje kandi ntiyabahinyuje kwa ayo majambo yavuzwe akindi naco mu kirundi bavuga ngo umwana muritse ntatoga urutozi iyo biba byari bivutswe ari ubwa mbere tutari tumuzi ko amajambo mwe nayo abantu bari gukekeranya ariko ubu biragaragara na je ndi mu rugero rw'abemera yuko byavutswe kandi biboneka ko yabivuganyisha mu mugabo umuntu ayoboye igihugu ntiyateza gukoresha amajambo mwe nayo
urakoze tugaruke kuri Athanase Karenga uri kuravuga ko hageze ko Afrika ikubita agatima mpembera ufatiye kuri amajambo yavuzwe na yoba yaravuzwe na nokuntu Afrika yama ari nk'ikuburiro abantu bose bashaka kuvuga ibintu bibi bitagenda neza byose yani na karere ka Afrika uvuze ko hageze ko Afrika yisubira ko nibi ushaka kuvuga
nago bagohera ku kintu Jean Claude yavuze ati burya mu shinara yaratwara Zimbabwe hamugabe nawe rero yarapfuye kamajambo umuntu agomba kwita ariko icyo nagomba gushyikiraho ko si gushyikiza icyizere yuko abanyafurika turageze yuko natwebwe twinegura tukaraba ibitagenda neza iwacu mwarabonye ingene Mugabe yagiye yavuye ku butegetsi afite imyaka 53 bamwe bavuga yuko yanarije rero ubonye nk'abantu n'abanyafurika batwara ibihugu byabo imyaka 20, 23, 40, 50 isi iyo bashaka yose nk'ibyo biradutesha agaciro rwose rwose urazi nk'aba ngomba kwifatira ku mugahaza abantu bamwe bamwe mugabo abantu bamaze imyaka 30 nko muri Cameroon abantu bo muri Chad abantu bo muri Guinea Bissau babe muri Guinea Equatorial ekagahomera bumwe Burundi urabona izi ko biraba umuntu wagomba kwifatanya n'abo bantu bose batwara ibihugu bya Afurika nko kumenga n'amasogo yabo ibyo byadutesha agaciro rwose mu makungu kubona abantu bagomba gutwara imyaka miremire ishuka nk'iyo ikindi nacyo tubibaza nibaza tereza kwita ko agashi ni uko urazi mu buryo ibihugu byo muri Afurika bifise uburyo kwiteza imbere ni bunini cyane ni bwinshi cyane ndaguha akarorero urazi nk'ikigunga Nigeria petrole na gaz yo muri Nigeria yaba yabayihaye Ubuswisi cyangwa bakayiha Ubudagi
turabibandanya
urazi n'ibihugu by'abarabu ingene byatejwe imbere na petrole na gazi yabyo twebwe ibihugu byo muri Afurika tukama dukenye kandi dufise uburyo n'ubuhinga n'ubushobozi
tukateza imbere reka turabigarukako tuje ku mirongo ya telefone dufise Emile uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza
mwiriwe watubwire irindi zina na uhamagaye uri
nitwa Emile nkabandi ngaha mu karere ka Afurika mu biyaga bigari
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
ni icyumviro nashaka gushyikiriza nko guha impanuro perezida wa Amerika Trump
gishyikirize
nukuri Trump n'umuntu yubahwa cyane kandi umuntu atari umwana araboneka no mu maso y'umuntu w'umutama kandi arakuze ijambo nk'iryo avuga arivugira ku binyamakuru arivugira ku maradiyo n'amajambo menshi akunda gushyikiriza ababaza abantu ariko kandi akabababaza mu bw'ubuho yahezeranye umuzi iryo jambo ni umwana w'imyaka 5 ntashobora kurivuga nka papa we cyangwa umubyeyi we cyangwa n'umuntu wo hanze ngo ari ku ruhande ariko aramwumva abariko aravuga ibintu bitari byo sinashaka kusikiza nk'abantu baramushikira bakamwegera bo mugira akaza ravuga ibintu byoroheza amatwi ataka kuvuga nabi kuko na magambo mesha ngo ndakuvuga gasanga ari iki ibintu byinshi
murakoze
eh
nyarutsa
kuko umuntu avuze ijambo rikwirisi yose kugira ngo Amerika yumvirizwa n'abantu benshi kandi yitwaho n'abantu kandi Afrika irafise uburyo bwinshi na Amerika igumikenera kuri Afrika naho naba Afrika Kenya mugabo iburi bikoresho gusa mugo Amerika none ndazi zakenera Afrika murakoze ari anja kuvuga neza
murakoze dufise kandi Richard uratumva ume kuvugira kure wo kwegera telefone ndabumva ubu mwavugira indi zina naho mpamagaye muri
iparishari ndahamagaye ndi Bujumbura
ufise ikibazo ubaza canke icyumvira iterera
yari nk'intererana
eh
nagiye mvuge nka ibintu perezida wa Amerika na Trump yavuze ubisanzwe cy'ambere abantu bishye nk'abantu bese nyibatangaye kuko amajambo amazimi isavuka uravye mu bintu iyo ari mu manama menshi kahibintu bitakapira ku banyafrika ndetse no ku bantu birabura atuka tunaye Trump n'umurasisi birumvikana urazi nuko igihe yagira yaza kukurahira yatumiye n'abajya bakinyi ba basket urumva baramwanje kugenda biraboneka yuko ari umuntu nyina sugura Afrika
murakoze
abanyafrika
murakoze
kuko natwe rwase tukiyemera
murakoze
bavuga kuti natwe twaje kumusega nk'ajya ba lesini bakabigabantu abanyafrika bapereza aba Afrika bakagira nyene karabahagira ubwiyunge nabo nyene bakabukuzi bashoboka gucukwa nk'uko kandi ibyo bimara make cyane
murakoze
perezida wa Afrika bose bari kujya hamwe nabo bakaraba icyo bokora kugira ngo ugasuzuguro gahere murakoze
muri ko mwumviriza ikiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika nibihe ayo majambo yoba yaravuze bishobora kugira nizengaruka bishobora kugira ku migenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na karere ka Afrika Rene Claude
murakoze umbere nuko tunavuga ku karere ka Afrika ayo majambo yashikirizwe cyo kimwe na yandi yaraje akurikira ni ibintu bifise ingaruka kuri politike mu gihugu hagati ya Amerika urabona bari kubavuga ikibazo kijanye n'abimukira nkuko nabivuze kandi uno munsi gifise agaciro gakomeye cyane muri Amerika cyane ko bizayifatira kuri kahise kaho abanyafrika benshi n'abandi birabure batwe muri Amerika bagakoreshwa nk'abacakara ibyo n'ibindi bikomeye cyane muri kahise ka Amerika iyo rero bivuzwe biza byongereza imishamirano hagati y'abanyepolitike muri Amerika. Iyo mishamirano nayo ntigarukira muri Amerika gusa kubera iyo uri igihugu rutura, igihugu gifite igihagararo nka Amerika mu by'ubutunzi, mu bya gisirikare, mu bya politiki n'ibindi. Biragira ingaruka mbi cyane no hanze ya Amerika. Ubu rero ikintu uje mbona gishoboka nuko ayo majambo ashobora no kuba nk'inyenda muvano twari tumaze iminsi tubona yuko umuperezida hamwe n'abamufasha kuyobora Amerika muri ino minsi bisa naho umengo bari mu ntumbero yo kwigenza ku bihugu bya Afrika ku mashyirahamwe mpuzamakungu twarabibonye ejo bundi mu gihe batumvikanira mu nama mpuzamakungu ya ONU ku bijyanye n'ibyo yari yashinze kuri Yeruzalemu nk'umurwa mukuru w'igihugu cya Israel na Palestine. Amajambo yakurikiye kwari kuvuga ngo twabonye abadusuzugura tugiye kubishimikira kugira tuzahabwe tunahagarika n'imfashanyo rero birashobora kugira ingaruka mu bijanye n'izo z'imigenderanire ndetse no kumfashanyo Amerika yari isanzwe iha ibihugu bwabyo icisha mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibisata byawo ntibisanzwe bifasha muri Afurika. Ivyo nabyo biragoye kwirinda kubera Amerika reka nyene uko bimeze kose baracafise uruhara runini ya ku isi ariko rero umuntu abifashe ku ruhande rwiza ibi birashobora kuba nk'imbarutso yuko abanyafrika nkuko n'abandi bariko bashikiriza amajambo bariko muri kino kiganiro babivuze yo kwisuzuma. Narashimye cyane ingene ibihugu bitari bike ndetse n'ibihugu tutari twiteze dufata ko ari bitoyi byahagurutse cyo kuvuga ati oya ibi biriko birarenga umurongo twemera ntawo kwemera yuko umuntu naho yoba mugaburira naho yoba muhagarariye naho yoba ari igihugu rutura amusuzugura gutyo. Twarashimye ko baje hamwe narabonye umugwi w'abaserukira ibihugu bya Afrika i New York baragiye hamwe barasohora itangazo umuryango w'ubumwe bwa Afrika warasohoye itangazo. Izo rero ni intambwe ya mbere umuntu yofata nk'imbarutso yo kwiyumvira ukundi twebwe ico turi tukiraba mu kiro tukavuga tuti ese none twe tumaziki ivyo bari ko baratuvuga kuba ducafuza batwandagaza bifise ishimikiro irihe n'igiki twokora kugira ngo natwe twisubiza agateka turahagera ariko umuntu yo barashimiye ntambwe yuko bagiye hamwe bakavyamiriza no birabandanya mugabo ntibigarukiye mu majambo gusa no munyifato y'ibihugu n'ingene twitunganya mu bihugu hagati turabe neza na neza ingene natwe twisubiza agateka
urakoze Atanaze Karayenga hari uburyo bwinshi Amerika ikenera akarere ka Afrika cyane cyane kuvyerekeye umutekano nko mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba eka hamwe n'amatungo yo mu butaka ivyo nibigaragara nikihe ayo majambo President Trump yoba yaravuze gishobora kugira ingaruka kuri iyo migenderanire
iyo migenderanire y'abantu bacukura ubutare bakabukora muri Afrika bakajyana muri Amerika cyangwa batwara ipetroli bakiba muri Angola cyangwa muri Nigeria cyangwa muri Libya cyangwa ahandi hose nta kizo hinduka mu by'ukuri uko abantu bimba ubutaka batwara ipetroli bakeneye amajambo ya Trump cyangwa abandi bakuru b'ibihugu bavuga nziza bavuga nabi bo bakurikirana izidalaga rwabo byo byo bizobandanya indege zizoguma zigenda ubwato buzoguma bugenda imigenda guhana ahantu ibidalaga nta kizo hinduka ahubwo ngaruka tukanduka gahambaye twavuze kare erega mu by'ukuri Trump n'abandi bavuga nabi nkawe mugabe kavuga Trump twariwe tuzindukiye mu by'ukuri afashwa n'abanyafurika benshi batwara nabi ibihugu byacu afashwa n'abantu nk'ejo bundi barabonye tugaruke ku kibazo cy'abantu bafatiwe muri Libiya bakagurishwa bimukira bava muri Libiya bava muri Cameroun bava muri Cote d'Ivoire bava muri Nigeria n'ibyo bihugu byose urazi abantu barinda bashika muri Libiya batwawe n'abantu n'abakamerune n'abayivoire n'abanigeria abamafia bagaragaza bene wabo bashiki babo abo rero nibo batiteka Afrika nibo bafasha Trump kudutuka ufasha kandi karorera none nk'abantu b'abakuru b'ibihugu bifate nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwari muntu mbere tuzi isi yose ibona ariko cyane cyane bamwagiriza ibicumuro ibyaha byereke no gufata abagore ku nguvu ntagica bivugako ntagire akarura avuga ukaraba uti none umuntu agomba gutwara igihugu abagore bononwa uko byabaye mu Burundi uwo ntariko arafasha Trump kudutesha iteka uwo ntariko arafasha Trump kudutukisha
katubandanye
mu buryo bwinshi hariho abanyafurika tugaruke n'abarya batwawe b'abanyafurika batwawe muri Amerika kugirwa abaje b'abazungu muri ekonomi guteza ipamba muri Amerika ehego batwawe n'abazungu bagurishwa n'abandi n'abanyafurika n'abami mu bihugu byo muri Afurika babagurisha bakabaha abazungu rero ntibiba byiza ko twaba tungaye ni Trump n'abazungu nibiki reka twikwita agashi ubugabo burihabwa rwasa niwe mugabo wiwe niwe afite icyo kivugo ubugabo burihabwa
reka tubandanye reka tugaruke ku mirongo ya telefone duhise Manirakiza watubwira irindi zina naho uhamagaye
je ni twa Manirakiza Brekimasi
uhamagaye urihe
nkabamba muri komine mugira mu ntara cy'icyoce
ufise ikibazo
nagomba mbaze uwo mutumire yuko nk'umuperezida yubahuka akavuga agatuka abantu kandi atari we yabaremye nta kuntu nawe bozomwitwarira ntahantu bomwitwara agahanwa kuko ari umuntu w'umugabo agatuka abantu amaraso n'amwe gusa uruhu nirwo rudusanga rudasa ntahantu bu nawe bo mwitwara gaharwa ukije jambo rimere neza
reka abishure Rone Claude mu mwishure
icyiyumviro cerekana ko nuwo muntu byamwaje nkuko twese byatubabaje ariko umuntu agarutse ukuntu byavuzwe uwo mu president yavuze mu kivunga yero nimwe na rimwe rero no kwitwara umuntu ashingiye kuri mwe n'izo z'ibitutsi kenshi ni mu gihe umuntu aba yatomoye watuka n'ica mutuka uburetse n'ibyo rero ico ni kibazo kiza cyane cyane nk'ikibazo cyo mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu si nk'ikibazo mbona coroshye hagati y'abantu canke ibihugu kubitwara muri sentare mugabo koko aho nanje muriza nawe birababaje birimo agasuzuguro kenshi mugabo nkuko nabandi bariko barabivuga iyo umuntu akuraze igitsuri zisha gutera kwambara kumbure Trump we arashobora kutorobironkera igihano mu bya politiki mu gihugu iwe niba abanyamerika mu matora zobona yuko atabereye kubandanya basirukira acafuza makunga acafuza bo bita ko ari abagenzi babo nkuko benshi bagiye baranabivuga bazomuha igihano bamukore mu bya politiki kubaserukira ariko natwe aho duca tufatira naho nyine na mugenzanje ariko aravuga ati twebwe twitunganya gute ku buryo tutaba akamenyo twitunganya gute kugira tuba abantu koko nta makemwe badatukwa n'uwari we wese badatukwa n'uwoba asanze muri kamere yiwe atukana ataco yibanga abure ahaduhera mu kudukura ku iteka mugabo nishuye mu ijambo rimwe nta simbona neza na neza ingene ejo byofata inzira y'ubutungane ngo bamwitwarire ariko ibyo ntibyo bicitwa ducuko abantu basuzugura naho ko yari karabivuga twese ntidusa mugabo turanganya uburenganzira
urakoze dufise kandi Gilbert uratumva
eko ndabumva cyane ku cyuca Amerika
watubwirira indizina naho amagatumbe
ni kwani kibere kiriwe nk'andi makamba
ufise akabazo cyangwa icyumviro terera
ubwambe na kabazo ufise
yego ubaze
umuntu nk'umutegetsi nka urya uzatwara igihugu gihangange ku isi nzima akubaka akavuga icyambo nkarirya n'ikintu nashaka kuba tumutumiye none bihe ishusho nk'i kuri Afrika cyane kuba dutwara yashatse kuvuga iki cyane kwaba ari kuvuga yakose kubera twagowe icyo nicyo kibazo nari mfite aka intererano nayo intererano mfite
muvuge
mfite umuryango wacu ubuntu buri hafwa turabye ukuntu muri Afurika tubayeho cyane cyane hari uburongozi bubi ugasanga nere nko kugwaruka tukuma tuhunga tugwa mu biyaga tugirane duhungira mu bazungu nyene kubera muri Afurika atacyo nifashe kera cyo notera nuko mbona abarongozi boracyo bahindura ubuzima bukababwizama abo bantu bose baza batugaya badutukanira utabaho bakabura aho bamenyera nicyo mbona noterera murakoze ku kibi ry'Amerika
murakoze atananze karayenga mu mwishyure kuri icyo kibazo yabajije
ego mugabo Trump ntabwo ushobora kumwitwarira kuko ni igitsutsi utukana gutorera naho uwo muca kugira ngo ubwire umucukiza amazi uti ni umwitwarira ibyo ntibishoboka ikindi cya kabiri ni uko reka ntidutegwe ishavu n'ishavisha n'ibyo bitutsi biteye isoni z'umuntu yitwa ngo aserukira igihugu gihambaye cya Amerika reka tuwinze kuri ibyo yarambaye ibara yaragotse yaravuze ibintu bizateye igomwe na gatonya ariko reka tuyigaruke kuri twebwe reka tugaruke ku buryo twebwe abarundi abanyafurika twokwiyungunganya kugira tuba abantu b'iteka bubahwa kandi bubashe amategeko agenga isi yose icyo navuze kare cya mbere ni ukwihiteka reka Trump navuga amajambo yiwe azajyanwa n'umuyaga ibyo n'ibintu bitazomara akabiri ariko ikizokwama kidoda mu mutwe wacu no mu mutima wacu ni iteka twebwe nyine twikura ko twebwe nyine urabona ingene duha igire abantu bavuye hanze tukabaha uburyo bwo kugira ngo badutware ubutaka, badutware nikel, badutware inoro, badutware leteha, badutware uburyo bwose twese tuhaye urwaruka rwo muri Afurika rukiteza imbere. Rero mucamake Trump kumwitwaye ntacyo bimaze, Trump kuguma mushavuye ntacyo bimaze. Icyo gihabaye ni uko twogaruka kuri twebwe ne tukiraba, tugafata iciro ne tukiraba twebwe nk'Abanyafurika nk'Abarundi, tukavuga tuti cyangwa Abanyarwanda cyangwa Abanyekongo, tukavuga tuti ibi bintu bidutoza, bidutafuza, bidutesha iteka mu makungu, reka tuyikure mu nzira. Intwaro tuyihereza abandi batware haciye ibihe bibiri cyangwa bitatu. Kwihatira kugumya ubutegetsi imyaka n'iyindi bihebye, ntihagire umuntu n'uwo akibaza yuko guhindura ibyiza shingiro aricyo Abanyafurika bakeneye. Igihambaye ni uko dutwarwa neza, dutwara neza, duteze imbere amashuri, duteze imbere ibitaro, duteze imbere ibidukikije, duteze imbere abashakashatsi, duteze imbere abatwara indege. Ntitusubire kuri ikindi aho abantu baza muri Afurika baza kuraba ubuntu bw'ubugugu butazi gutwara. Icyo nagomba guhereza ko Abanyafurika nitwibagize Trump yavuze, nitwibagire iteka dukuye ko turabe twebwe nyine icyo twohindura uno munsi buno nyine tutarindiriye.
Murakoze Rene Claude ku byo ikibazo JB yavuze muhavuga iki?
Yabivuze cyane neza mu gusozera kwishikira ishabu n'ibisanzwe twese twararigize, kandi noneho umuntu anabivugiye hero siwe wa mbere dututse Trump, ndetse ari ku mutwe w'igihugu harimo n'abandi bantu benshi biyumvira kujya no mu bihugu byinshi by'Iburaya n'ibindi bihugu. Ako gasuzuguro karahari, naho kumbure bo batabivugira hejuru nk'uko kandi batabivuga bari mu bigahagararo nk'iciwe. Mugabo yavuze ikintu avuga ati murabye rimwe na rimwe twebwe inyene ingene tubayeho, inyene urwaruka rwa Afurika rusharuka goka rwangara rufata inyanja, rufata ubwato wita mu mucanwa wihereza iminwa y'ibikoko kugira rurabe inyene goronka karusha mu buzima. Ni ikintu kimwe mu byo nabo badusuzugura bubakira ko iyo tuba twara abantu natwe twitunganya ni nabyo Karayenga yari karashikiriza, turi abantu dushobora kwiyumvira kadoza kugaruka rwacu, dushobora kwiyumvira kadoza k'abashakashatsi bacu k'abanyagihugu bacu muri rusange, tugatunganya ibya politiki ntihabe gutoteza abantu, tugakumvikana ukuntu twubaka ibihugu by'iwacu, tugakoresha runtu ubutunzi dufise ubwo tudafite tukaburondera. Umunyafurika akagenda no mu makungu afise icyo ajyanye atabonwa nk'umusezi, afise icyo ajyanye imbere y'abantu, ako gasuzuguro kohera. Kandi noneho ni n'ibintu byashoboka ubu kubera ubiratse hariho ibintu byinshi byahindutse mu kuntu isi itunganijwe. Amerika ni ukubyumva ni igihugu cyiyubakiye kwako kantu kuko bari hejuru y'isi, haba mu by'ubuhinga, mu by'imico, kwifata nk'akarorero, ibyo bakunze kwita monde ni polea. Ariko uno munsi hariho abandi bantu hirya no hino bariko baratera imbere, bafise uburyo bw'amafaranga, bafise uburyo bw'ubuhinga, kumbure bafise ikibanza boduha mu gihe natwe tuba turi abantu b'abizigirwa, abantu bashaka kwiteza imbere, tukubaka imigenderanire ishingiye ku kubahana. Ariko nk'uko n'abandi babishikirije babishimikiye ko mu gihe tuzoba tukiboneka nk'abasezi, mu gihe tuzoba tukiroha abana bacu baca gupfira mu nzira barondera kubaho ku rugero rusumbirije, mu gihe tuzoba tucicana, mu gihe tuzoba tugisesagura twibana, abatuyoboye bibi by'igihugu bica abantu badatunganiriza abantu, nta n'umwe azotwubaha. Rero nk'uko nari narabishikirije na kare, ariko ni byiza mbere umuntu abifashe ku rundi ruhande ko hari abantu baza baratwibutse yuko ari bitagenda neza iwacu, naho nk'uko twabishikirije na mbere atawushikira amajambo amwe nawe agasuzuguro kabi cyane, amajambo atarakwiye kuvugwa n'umuntu ari muri kijya gihagarara.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ndayizeye. Ndayizeye, uratwumva?
Ndawumva ku Jiji Amerika.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye muri
turi mu gisagara cha Bujumbura utonda yize Derek
murafise akabazo canke icyumviro
yo n'icyumviro nashaka guterera mu bisanze turiko turarabigihagararo cy'urya mu president Trump nane nibaza ati hari umuntu abajeti mbere asha urya yibayarirewe hehe ama baravuga ati mu bisanze Trump kuva kera kanatsinda turabye no mu miyamamazi yiwe urabona yuko ashaka gushyitsa ibyo yemereye abamutoye kubera yarabivuga kandi yeruye bo mu bisanze rero ku nyifato yagize ni ku bintu amaze iminsi ashikiriza nta byantangaje cyane hama igikurikira nuko yashatse kwerekana yuko Afurika atakishoboye kandi mu bisanze Afurika yategereza kurabira kuri ibyo ariko aravuga eske bo kwikebura gute kugira nawe bamwereke yuko nabo babyumvise narashime igihugu cya Botswana kubera ujya musa bivuze yarandikiye ikete umuambasaderi w'igihugu cya Amerika muri Botswana kugira ajye kwisigura kuri ajya amajyamo ni ukuvuga rero ibyo Trump avuga rimwe na rimwe je ndamutahura kuko ubwa mbere ni gihangange mu miliyoneri ashobora kuba yakuze ariko yemereye gusa n'ibindi byose biva bikagera ariko hariho umutima urerekana neza yuko umutima we afise akantu ko kwa nk'abirabure cyane kandi cyane
murakoze dufise kandi Eric uratwumva
ego ndabumva cyane murakoze nk'ijambo
izina rindi naho uhamagaye uri n'ikibazo cyangwa intererano
mumagaye nde muri Zambia ko mugwa mukuru rusaka muri pasha bizimana Eric
mufise ikibazo cyangwa intererano
ni intererano twese twavuye mu gahunda tumaze kumvira amajambo ya mu perezida mwatwara ngiye nka kiriya agashobora kuba ukakavuga ahamagara ndetse abadepite n'abakenyeje amateka ko kwiyamiriza bivuye inyuma abantu binjira muri Amerika na cyane cyane buri uko bakwirabura bisigura yuko yahamagariye n'abandi bo mu bindi bihugu muza Buraya n'ahandi abamenyesha yuko bakwiye guhindura ingendo na cyane cyane bakumira abantu babirabure urumva biboneka ko bimwe maritete kingi yagwaniya pya yakateka kabirabure wewe ariko abisha mu murongo twebwe twashe tuva mu gahundwe tubona yuko ari umuntu atubahiriza agateka kabirabure afite amacakubiri y'urukoba mu bisanzwe
murakoze
hanyuma rero tugahamagarira nk'abayobozi ba Afurika ko nabo bogaya bashimitse iyo ngendo kugira ngo bamwereke ko ingendo mbere afite cyangwa ingendo afite ariko agakorera ko itabereye namaze kumva mbere ko ari abamuzi guhamagara n'abambasaderi batandukanye kugira ngo bisigure kuri iyo ngendo y'uwo mugabo umva uri kurabikurikirana urafite no mu kwiyamamaza kwiwe ni ukuri hari umuntu agenda avuga amajambo atandukanye abantu ibihugu bibi na biriya ariko muri Afurika natwe dufite ubutunzi bamenye ko hari ibyo bakora muri Afurika bifasha Amerika uvuga uri kuraba Amerika ukaraba amateka ya Amerika muri Swahili n'ibindi abantu bagiye bubaka Amerika n'abantu bagiye bava hirya no hino n'abanyamerika bonyine n'abantu bagiye bava hirya no hino
turagushimiye urakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku majambo yoba yavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bihugu vyo muri Afrika ari bihugu vyamazira ntoke tugaruke kuri Rene Claude uravye ngaha muri Amerika hariho ukwinubana hagati yabirebure bangaha muri Amerika bakavukire hamwe nabirabure baje bava muri Afrika babimukira mwibaza amajambo nkayo yoba yavuzwe na President Trump hari ico yo hindura muri iyo migenderanire hagati izo mpande zibiri
bije bifatanye n'ibindi bintu byinshi igituma nibaza ko bifite ico bihindura murazi ko kuva ku ntwaro ya Perezida Obama hari habaye mu minsi ya mbere umwizero w'uko ari nk'intambwe mu bijanye no gusubiza hamwe kwa abantu bakabira gatandukanye ngaho muri Amerika ariko ufatiye ku ntwaro yonyine ntivyoroshe murazi haragwiriye ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta igipolisi kenshi na kenshi ugawasa waraba neza ugasanga bihitana birabure hariho imigwi y'amacakubiri yerekana ngo yakoze amarorerwa muri kahise ka Amerika yasubiye kugaragara habona kumbure muri kahise kavu bari bacecetse canke babigira binyegeje barasubiye kwerura baraja habona Ku Klux Klan imigwi yabo bitanwa na neonazi abashingira kuvyumviro bya tikije abantu kwisiza kuri Hitler bizana icuka kibi ndetse intwaro ya Obama yagiye kurangira biboneka neza na neza nawe nyine yarabyemereye ko hari ibintu atashoboye gushika ku ntwaro yiwe. Abo bantu rero babona yuko umengo baragize ingorane barandagaye mu gutwarwa n'umuperezida yirabura naho je ntabifata uko ni nabo banahagurutse bahava barashigikira uwo mukandida ubonye ari perezida wa Amerika. No munsi rero abo bantu barabyishimiye barabona ko twagwa n'uwabo ndetse nayo majambo yashikirije ubu nayo yashikirije muri kahise yo birakurikirana ibinyamakuru byabo amateleviziyo yabo canke ibi byo kumenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi harimo abazishimiye cyane kumenya baserukirwa n'umuntu wabo. Ariko rero aho nyene biriko biranabyura inzigo biriko birabyura ukwinubana. Icyo umuntu atazi ni urugero ruhe bishobora gushika ko mu gucanishamo abanyamerika mu guhungabanya umubano mwiza hagati muri Amerika. Ubwica umuntu yo kwizera ku ruhande rwiza kubera ndakunda kubakira je kugura urundi ruhande kumbure binanatuma mu matora azoza yaba yabashinga amateka mu mwaka uza canke ayo mu mwaka w'2020 birashobora kuzobyura agatima mpembero naho kumbure hotogwa umuntu mu perezida va mu mugambi umwe na Donald Trump cyangwa umugambwe wundi w'abademokrate ko abanyamerika bazogaruka habona nabo nyene bakavuga bati harageze ko tudatakaza ibyo twabona umengo twashitse ku kunwaro ya Obama no kuzimba intwaro z'imbere nta nimwe yigeze yeruga ngo ituka abantu icyoza abantu gutyo bishobora kugira ingaruka mbi mu gusubira gukomeza ndetse kwinubana nk'uko bishobora kugira ingaruka nziza mu gusubiza ku butegetsi abantu biba bashaka ko Amerika cyo bigihugu kibana neza n'abandi.
Naho ku byerekeye imigenderanire nako ndavuga isanzwe iri mu kwinubana hagati y'abirabura b'abanyamerika bangaha n'abanyafrika baje nk'abimukira bari ngaha muri Amerika. Ibyo byatangajwe na Trump ni kihe bishobora guhindura imigenderanire hagati y'izo mpande zibiri?
Bije mu gihe kibi mu gihe Amerika intwaro iharubuye ariko irafata ingingo z'utavana ko zicuritse canke ndetse naho bitabiraja mu ngiro bakaza barafata ingingo harimo ibyo kuvuga kwirukana abanyafrika harimo iyindi ngaruka yo gutera inkigi iyo migwi y'abagizi ba nabi y'abantu bashaka kwirukana abandi bashimikiye kwizo z'urukoba birashobora kugwiza ndetse ugucanamo canke ndetse bakanatana mu mitwe twarabonye hatari hake ko ibyo bintu byamaho kandi bigora igipolisi cya Amerika kuja hagati koko kikaba igihugu gishingira abantu bose. Rero mu minsi iza birashobora kumbure ku ruhande rubi nk'uko nkunda kubivuga umuntu arazi impande zose gutuma ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigwira ugushamirana bigwira mugabo biranaboneka ko bigiye no kuzobyura agatima mpembero no ku banyamerika bari ngaho abitwa ko ari abanyamerika bakabira bimvukira ndetse n'imigwi isanzwe ishigikira abo bantu babimukira kumbure bikagira icyo biterereye ahubwo riho mu kuborohereza kuronka ibyangombwa bakeneye mu kuronka uburenganzira bahabwa n'amategeko ngaho murazi ko nk'ubu kimwe mu byanatumye avuga ayo majambo bari kubagira inama yuko iki kibazo cy'abantu bavukiye ngaho muri Amerika cyangwa bahaje ari abana iyi DACA Act bituma rero kumbure bizoca arazi ingene abantu babyamiriye kure babazwe n'aya majambo haba ukumvikana hagati y'iyo migambwe itwara muri Amerika kugira ngo barabe ingene botora umuti worohereza bose ndetse mwaba bimukira abanyafrika ntibahagwe nk'uko wewe yabishaka hamwe n'abamushigikiye.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Rukundo. Rukundo, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Watubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi muri Texas.
Ufise akabazo cyangwa intererano?
Mfise utubazo tubiri nshobora kubaza abo batumire.
Mubaze.
Na kabazo ka mbere ku majambo nyine uyu mukuru w'igihugu yashikirije ntabwo ari amajambo meza. Nagomba kubaza ko mbona kenshi bama batumira abakuru b'ibihugu ba Afurika nambari mu mwaka bakaza hano none ubwo bazobatumira bongere bagende kandi yabise ko bapfa mu mwanda.
Murakoze.
Icyo ni kibazo cya mbere. ikibazo kigira kabiri naco nuko mu mategeko ya hano muri Amerika iyo umuntu asuzuguye umuntu yitwaje iby'urukoba ari no ku kazi ashobora kwirukanwa none nagomba kumenya ko bashobora ko abajejwe ubutungane bo ngako bashobora kumushira mu butungane ko bwayo majambo yavuze yo gucanisha mu abantu utwo nitwo tubazo tubire narinzwe
reka abatumire bacu bakwishure duhere kuri Atanas Karayenga mwishura
ehego mugabo hari kibazo babajije kandi tikaronse inyishu ikwiye kuko bavuze tibe abirabure b'abanyamerika baraba bate abirabure bavuga muri Afrika ibyo bitutsi bya Trump bizotuma baturaba nabi gusumba cyangwa baturaba neza jewe naraje muri Amerika kenshi narabonaga n'abantu benshi ikintu cyaje kubona baza gushikiza n'uko nitwofata abanyamerika ikivunga arabirabura arabazungu abanyamerika harimo abantu b'intore b'imfura harimo n'ibigaba n'ibigugu n'abantu b'amacakubiri nk'uko honeko yabivuze mugabo icyo kintu nabonye kenshi abanyamerika birabura baba mu by'ukuri bamuka ku banyafurika twagurishije ko mu by'ukuri ubuyizi singene byagenze nibyo namye mvuga kare abanyamerika benshi babirabure bavuga bati mbe mwebwe abanyafurika mwirabura nka twebwe ni kuki mwatugurishije bigaruka kuri namye mvuga twikubita agashi nibyo iyo turonka abanyafurika da kera nka mwezi gisawe yagwanye akagwanya abantu b'abarabu baza kondera abaja mu Burundi hanyuma mwezi gisawe akafata ingabo ziwe abadasigana bakagwanya abimariza abarundi ntitwabaye nk'abandi banyafurika mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bagurishije bene wabo bakabaha abazungu bakabatwara bakabajana kubabaja muri Amerika ako rero karacyarimwo mu mutwe no mu mutima y'abirabure b'abanyamerika kenshi na kenshi barakagucumita ubwiyeyo mugabo sinuvuga ngo ndabirabure bose b'abanyamerika ariko jewe si bose na gatoya ariko mugabo ndazi ko ako kantu karacyarimwo ico kubivyura ariko mugabo reka tumere nk'aba abateri imbere
muri make cyane none muri make cyane kuri icyo kibazo Rukundo yarabajije ngo azotumira abategetsi bo muri Afrika nkuko byari bisanzwe ari nk'umuco kiramwaka
ehko nibaze ko abatumiye jewe sinosiba niyo bahantu bakobogeza bakabimubwira amaso umuryango mugabo imbere yuko bagenda bakabaza bakamesa umutamana wabo bakamesa ishati bakaraba yuko mu gihugu cyabo atamakosa yotuma abanyafurika baje muri iyo nama bateza isoni Afurika nk'umuntu agomba kwisubiza ku butegetsi ntagendeye nk'umuntu yishe abantu ntagende muri iyo nama nk'umuntu aguma yiba ibihugu byiwe ntagendeye hakagenda abantu bagororotse bamesuye abantu bafise iteka bafise ukuri mugabo ibintu by'ibigoryi by'abanyafurika baduteza isoni ntibagende kwa Trump kuko Trump azatagira ati wewe uje kumfasha urugamba rwo gucaza Afurika ubugabo burihabwa abanyafurika bataguye hasi ngo bonyine babaze bikazanure bakubure iwabo bakubure mu mitima bakubure mu nzego bakubure mu maprizo y'ibihugu byacu ntibaze bagende kuko azosaba twega kabiri gatatu icumi
murakoze Rene Claude nibaze ikindi kibazo Rukundo yari yabajije ku byerekeye ubutungane ko wari wagisiguye sinzi ko usubiramo muri make cyane nimba atari yumvirije
murakoze akantu gatuye kuri ico Atanas Karayenga yagejeje kuvuga Trump je byombabaze hamwe yo batumira asa n'uri karashaka kwikura kwice yikuyorobeka canke kugira bereke tiyo ya nyabuna nimufate nabindi mugenzi wanyu kini nabo bagace bakurikira iyo ntumbero bakagenda mu birori nka kujya tubimenyereye gufata amafoto atajambo rizima bajanye canke atana kimwe biyumviriye mu bijanye no gutunganya neza ibihugu yabivuze abafungira abantu busa bibi bihugu byabagize ntituzi rero ingena zobigira ashobora kuzobatumira canke akanabireka murabona ko akora ibimwanguki kandi nibyo koko ntiyatorewe abanyafrika yatorewe abanyamerika hanyuma nabo nibatumigwa tuzoramwene babyifatamo ikintu mbere cyananjyohejewe uraze n'abantu bahagurutse bakavugira hejuru ku rugero rw'abakuru b'ibihugu muri Afrika n'abakuru b'ibihugu ubona ko bitunganije mu bihugu byabo Senegal, Botswana n'ahandi nibo badugijijwe bakavuga ati nyabu nawe bivuga yuko nabo nyine bavuga bati nyabu na twe twariko turakora utwigoro twitunganya iwacu ntitwumva rero ingene umuntu yoza kutubwira ko ataco tumaze akatuvugira ko aya muhe turiko turitunganya n'abandi rero nibibahe iyo ntumbero naho bo babagenda bagende bafite icyo bavuga atari bigeze kuyerurutsa byo guhomahoma byo kuvuga amajambo y'ukwigovyora ashobora gukoreshwa na Trump cyangwa akoreshwa n'abo bantu reka turindire turabe ko kindi cyane nacyo cyo kumwitwarira Trump ni perezida wa Amerika kandi binoneho ni imvugo ya politiki we nyine yatoye ni nk'urugero rw'iyo n'ukuri twari twanabivuze mbere simbona bigiye muri sentare mugabaho Janet igihano kumbure bishobora kuzogira ingaruka ku kuntu Amerika imushira imbere mugambwe w'umushira imbere mu matora cyangwa n'ingena abanyamerika batora rero nta gihano mbona cyo mu mategeko cy'ukumwitwarira ejo bundi bifata inzira ya sentare icyo mbona gusa nuko bitazobura ingaruka muri politiki haba no kuri we nyene cyane cyane ko atari ubwa mbere kandi umurazi uko abigira si n'ubwa nyuma amajambo mabi yo yaracatse ikibazo kigaruka iwacu tutamukurikiranye muri sentare nta n'ibyo dushoboye kumbure turabe ko zoduha ahubwo urugero rwiza rwo kwitunganya
urakoze dufite kandi Alexi uratwumva
ndabumva neza Fide
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ego je musana ndi Alexi ni amwunge ndi mu ntara ya Bujumbura rirari
mufite akabazo cyangwa intererano
ndabasa akabazo ndabasa akabazo kamwe na gakubereza batumire
mubaze
ego ubwambere bwo ngitangwa gusoma izo mwanditse nagize ikibazo kimwe na cyane cyane mu bisanzwe byinshi babivuze mugabo ufatiye uze Trump yavuze mu bisanzwe mwayo nayo bivuze buke yasarivuza kuri Twitter yo yavuga yuko akabwo ashikiye nabwo ni kuvuga gucamo kubira abantu ashimikiye ku rukoba mugabo nibaza yuko ivyo yavuze yabivuze iyo yavuze ivyo yashatse nubwo yagiye yaramutorotse yarivuze yavuze ibintu yahora yiyumvira dufate nabyo yagiye yaramushiye rero ikibazo nakakoze ni kimwe muraze dufate basi mu bibuka Trump mu misa afashe Yeruzalemu arimo akayigira umugwa mukuru wa Israel yaravuze ati buke hafi yaba inama muri yo ntihenze agace avuga yuko ati muzondabe ibihugu bizo bitazoshikira no mugambi wanje nzovye imifashanyo iyo nagambaza batumye dufatiye kwiki kuri ibintu byo yavuze mbega mubona gute hari ibihugu areba kuri ibihugu muri Afrika bazotimba bakavuga bati bagahaguka bakavuga ati transize Trump yavuze mu gihe aribo bazibwira ko benshi bazwi ifashanyo ba Trump nivuga yuko bagize umwihwezo wimbitse bushobora kubona neza yuko muri Afrika hari abantu b'intwari bazogira umutima amenye bakavuga bati yamije Trump yavuze kuri Afrika kuko yavuze nibaza ko bifatiye kuri FDC yarekanye yakomeje kutwereka FDC abanyafrika dufite
reka
ko mishafi se kwa muzamura
murakoze murakoze mu mwishure Athanase
cyo kuko twavuze kare kubicisha mu butunga n'icyo bimaze none twa David neza ati reka turindire amatora kuko niyo azomuha
nagomba mwishure kuri iki kibazo cha Alexi avuze ati hazogera igihe abategetsi muri Afrika batinyuke bamubwize amaso mu yandi ko ibyo yoba yaravuze byo kunebagura Afrika no gutyoza Afrika atari byo
abanyafrika batwara neza bazobivuga kandi baranasaba ukuntu kubivuga kandi bizokunduzizwa abantu bazobishyigikira abanyafrika badatwara neza nta kamaro ko kugira ngo babaryogore nta kamaro ko kugira ngo bavuge yuko yabatutse nibo bamufasha mu bikorwa nabivuga bakaze umunyafrika yiba nta kamaro ko kuvuga ngo Trump yavuze nabi cyangwa umunyafrika atoza abanyagihugu biwe nta kamaro ko Trump ngo yavuze nabi ni umufasha wa Trump mu by'ukuri hanyuma Trump niyo agomba gusubira ku mahera yahora aha abanyafrika da aya mahera yahora jahe ntaje mu mabanki ya leta muri biza leta leta zimwe zirayakoresha neza izi nazo zirayiba mwarumvise bya panama papers mwarumvise abantu bakoresha amabaji fisco bakoresha ajya mahera bahabwa na Amerika cyangwa n'Uburaya cyangwa n'Ubushinwa abo biba mahera bahawe intereranyo yokoreshwa kugira ngo bateze imbere ibihugu byacu bubake amashuri bubake ibitaro abo nta kamaro ko kuvuga ngo badokira Trump ngo ibyo mahera yawe Trump azaguma yabahaga yakoresha mu buryo busanzwe tuzi igihambaye n'uko abandi banyafurika bafise umutima ugororotse ko haguruka bakajya bategeka twiziteka reka dutware neza reka tubaha abanyagihugu reka tubaka amashuri reka tubavuge ibyo ashatse mugabo twe turafite ubugabo turafite umutima turafite ubwenge turafite ubuhinga.
Urakoze. Dufise kandi Jean Pierre ku telefone. Jean Pierre uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwire indi zina n'ahamagara uri ni kibazo cya intererano unyarutse umwanya ugiye kurangira.
Nitwa Jean Pierre Nsabimana ndi Bujumbura. Muri zire ego.
Mufisa kabazo cyangwa intererano?
Na kabazo hama ni intererano.
Munyarutse?
Ego nari mpejeje kumva uwo mutumire Karayenga ahanini asa n'ukumengo ariko arerekana amakosa yo bakogwa n'abategetsi b'ibihugu bya Afrika na Tanzania yanavuze n'umutegetsi w'u Burundi. Nagoma ndamwaze ikibazo kimwe, yaba wewe ari Trump ivyo Trump yavuze kuri abo bategetsi wewe yo bivuga, ico ni kibazo ca mbere. Intererano nayo sinibaza yuko ibintu Trump yavuze hariho ntivyategerezwa kuvuga nta kintu na kimwe abategetsi ba Afrika dushizemo n'uwo mu Burundi bo cari gutuba bo barakoze cyo tuma bitwa uko biswe.
Mwishure Atanaze?
Mwishure dashaje ndino kashavyo bise yuko abantu bihuga 500 bahuze bavuye mu Burundi bo vuga ko bahuze igihugu ciza. Trump yo bise yuko abantu bashiki ibihumbi 10 bari muri mu mpimba kubyinjiro byabo yo vuga ko bafunzwe n'igihugu cy'iparadizo. Trump yumvise yuko abakenyezi bashika igihumbi n'abandi barenga kumbure bafashwe ku ngufu yo vuga ko Uburundi ari igihugu cyahezagiwe n'Imana. Uburo rero ni bwinshi ni bwinshi cyane kandi mugabo umuntu yashobora gushyira kuri n'ibindi bihugu nta kamaro kubiza kuvuga. Trump mu by'ukuri abamufasha gucyoza Afrika amajambo ateye isoni nabivuze nabisinziriye, abamufasha n'abatwara nabi Afrika, abamufasha n'abiba Afrika, abamufasha n'abica abana b'abasore bakabarugisha kuba imbonerakure, abamufasha n'interahamwe ingamba z'abantu mu Rwanda, abamufasha n'abantu b'Abarundi bishe abanyagihugu ngo bariko bakingira Abatutsi cyangwa bakingira Abahutu, abamufasha n'abicani bari muri twebwe. Trump uvuga atubwiye neza ahubwo aduhaye akaryo kwerekana yuko abafasha biwe bari Burundi, bari muri Tanzania, bari muri
reka duha akaryo. Rene Claude hasigaye akanya gatoyi icyumviro cyanyuma mwashikiriza ku byerekeye iki kibazo twari ko turavuga ni ikihe muri make.
Murakoze. Twabivuze ayo majambo s'amajambo mazima, nta muntu n'uwo ari we wese no mu buzima bwa misi yose n'abantu tudafite amabanga akomeye nitwateza gukoresha amajambo mwe nayo. Icyo nibaza ko tugihuriza ko n'abantu benshi. Cya kabiri bitubera akaryo ntituje ngaho ngo turire Trump ntaduhaye ahandi hantu ho kuririra no kuyidogera, twibaze tuti twebwe dushaka kuba bande, tudashaka kuba kijya Trump yavuze, tudashaka kuba iryo tororero iryo yarara abantu bose batunga gatoke batwenga bice biduha inguvu zo kwiyumvira ingene two kwifata mu byiyumviro mu ngiro mu bijanye no kubaka no gutunganya ibihugu byacu ku rugero ruduha agaciro twese baba batwara na cyane cyane abanyagihugu na cyane cyane urugwaruka guyumvira kazoza keza.
Murakoze. Hari mu kiganiro muri sanga tukako tuvuga ku byo byashikijwe na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yise ibihugu byo muri Afrika ko ari ibihugu by'amazirantoke. Twari kumwe n'abatumire Rene Claude Niyonkuru, umuhinga ku bijanye n'amategeko n'intwara ari Bujumbura mu Burundi, hamwe na Athanase Kayayenga umumenyesha makuru yigenga akaba n'umuhinga mpanuza jamba ku bijanye no guhanana amakuru mu makunga ari Paris mu Bufaransa. Bwa muri uyu mwanya yari in workshop ku mugwa mukuru wa Mauritania. Dushimire rero n'abatwumvirije hamwe n'abaduteye akamo bagashikiza ibyumviro bakabaza n'ibibazo. Mugire ibihe byiza.
Muracabandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.